nzamba
nzambira samirana
amakuru na Jean Marie Ndabashinze
ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio inzamba agateka kawe kaze murano makuru yo kuri uno munsi wa gatanu gerekezo rya 15 ukwezi kwa kane tugira tubashikirize mudukundire ariko tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ibibazo biva ku ibura ry'ibitoro birabandanya kwibonekeza mu ntara nyinshi z'u Burundi mu rumonge kuroba no kwenga amamesa bisa n'ibyahagaze ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru baremeza ko hari abategetsi b'u Burundi bataramenya akamaro gutanga amakuru byashyikirijwe mu nama yahuje kuri uno munsi wa gatanu ubwo bushikiranganji abarongoye imenyesha amakuru n'ikigo kijejwe gucungera uko imenyesha amakuru ikora sense Emmanuel Nkurunziza arongoye ase genocide cirimoso igisata ca Canada amenyesha ko afite impungenge ko imbonerakure zigiye guhabwa ububasha bwo kugendana ibigwanisho ku mugaragaro ibizohava bizira akaryo ko gukora ibara ndasubiye kubaha ikaze mu kanya idonido ryano makuru
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutunzi ikena y'igitoro mu ntara ya Rumonge yatumye imirimo y'uburovyi n'ukwenga amavuta bihagarara abasanzwe bakora muri ibyo bisata bavuga ko bakora bahomba kubera igitoro kitabonetse iyo kibonetse naho bakakigura amafaranga y'umurengera n'inkuru twateguriwe na Trifine Kane wa
aho mu ntara ya Rumonge kuva mu ntango zino ndwi turiko turasozera imirimo yo kuroba yahagaze biturutse ku bukene bw'igitoro amakuru avaho mu barovyi akavuga ko amafaranga bagura igitoro badaheza ngo bayaronke iyo bagurishije bakavuga ko basanga bariko bakora bahomba ubwato bumwe bukoresha maritiro 60 mu ijoro rimwe nk'uko bavyigana
ikinagi gitoro abantu babona ingaruka mbiza abantu bandaje bitangura gukora ko bisenga barovye kuko nta muntu n'umwe yitwa umudashobora kujya mu kiyaga agenda adafite n'imiburi iburi amaritiro 60 y'igitoro muri kino gihe ntushobora kujya kugura iritiro 10,000 ni ukuvuga gushora 560 mu kiyaga hanyuma ngo ubwire icyo wunguza kuko ikibazo gihari amafi ikintu ugenda gutora indagara si ikintu ugenda gutora rero ushaka kugenze nk'uko ugaca ubura icyo uzana ni ukuvuga ubuhombe ubugize uruhombo runini cyane nicyo gituma twahisemo kubiheba twahisemo gufatira ahagarike igitoro ubu hinju igugwa 15-16 kandi dufite amakenga yuko hamwe bitoboneka ishobora kuduga amahera karengayo
ikene ry'igitoro ryaragize n'ingaruka ku bakora mu gisata cyo kwenga amavuta y'amamesa kuko bakoresha igitoro mu gukwega amazi no mu kwata amamashini bikaba byatumye nabo bahagarika imirimo
abantu dukorera mu gisata cyo kwenga amavuta amayengero yacu turafite ikibazo amabibazo nyamukuru usanga tubwira harimo ibura ry'igitoro kuko amamashini dukoresha igitoro tugakoresha kandi umuyagankuba kuko ukoreshwa n'abantu bafite amamashini ateye imbere cyane gusumbya aya y'iwacu mato mato rero turafite ikibazo gikomeye cyane mu gihe tuba mu cyanwa ubu mu gihe ibitoro biba bihuta tukagira ingorane cyane kuko dushobora duhagarika akazi ubu rero twarahagaritse biriko biradutera ibibazo byinshi cyane biradukodeko kuko bituma ntutudeni niba warafashe udashobora kuturiha biratera ingorane nyinshi cyane rero ni nacyo gituma n'amavuta atari karaboneka amavuta ntari karaboneka murabyumva namwe yuko bica bituma abantu babwiriza kuyikenura abakozi baba badukoresha babura icyo tubahemba usanga ingorane ari nyinshi rwose
ubu akajerekani k'amaritiro 5 gasigaye kagurwa amafaranga 20,000 mu gihe mu bihe bisanzwe kahora kagurwa amafaranga 70,000 ikiro cy'indagara zumye kigugwa 50,000 cyahora kitarenza 20,000 sivyo gusa n'ibiciro byo kunguruza navyo nyene byaraduze bidasanzwe aho byigwiza na kabiri canke gatatu ubu kuva mu rumonge gushika ibujumbura abiyunguruza bariha amafaranga ibihumbi 10 bahora bariha ibihumbi 5 gusa abanyagihugu bakavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo basaba nyabu na leta gufata ingingo zihutirwa mu gutorera umuti ikibazo c'igitoro cabaye ndanse
Arakoze Trifine kani wa umukuru w'igisagara cha Bujumbura General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana yarafashe ingingo ibuza bafise ama station anyweshe igitoro kugurisha kubafise amabido Jimmy Hatungimana avuga ko abazorenga iyo ngingo bazohanwa bikomeye abagendesha amamodokari barashimye iyo ngingo bagasaba nuko yokurikizwa neza ariko bafise amakenga ko hashobora kuba abikika mukiza bisha inyuma y'abazoba bahawe uruhusha no bushikiranganje bw'ubutare na gataka bwo gutwara igitoro mu mabido ni inkuru twateguriwe na Beni Axera Kana
iyo ngingo yarayifashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana ivuga ko atamuntu n'umwe yosura kuronswa igitoro ku mastation ari mu gisagara cha Bujumbura afise akabido kiretse ababiherewe uruhusha n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu amazi ubutare na gataka Muri ngingo yatewe ku mukono kuri wa kane uheze isaba abajejwe intwaro n'igipolisi gufasha mu ishigwa mu ngiro ryayo aho bavuga ko uzoyirenga ko azohanwa bikomeye ingingo bamwe mu bagendesha imodokari mu gisagara cha Bujumbura bashimye kuko urudandazwa rw'igitoro cha magendo kwa Yerusa n'ugwamaze kwimonogoza
bari hari igito ulishyiza bagacha batondesha magendo bus hari imiduga nti abaservi kwa cha abasoro eswa Sino, vada fire a mabido come sta a fare sas. Hagi tra chi lo facevo le hago mago e chama gendo. Lo può fare chava e business. E lì tra le sas, lui va tutto il mio moglie. Le pompi, se ne la chance che avrai gitto la cosa. Sento io come a pompo, il teatro si gitto la frai. Se ne sono io in gingo, vero? I suoi e fuggiamo in giro. Tra la sera si gitta il mobido. Ma lì mi dico la cava servi, come sa. Quindi vado io un po', mi do la herba, mi fa gena, ne gitto le cavone.
Abo bagendesha imodokari bafise amakenga ko ugo ruhusha rutangwa n'ubushikiranganje kazohava kabakaryo kabikika mukiza bagaca kubiri niyo ngingo
igitoro ayo ndibuye nawe kazojane ndarage nije mu ngiro rero hama police bahiriza abantu bibido bizeho bizeho rusha iyo ngingo ya nedora niye ishakwa objeto spekira sifiritu kwa police kuko yashizemo avuga ngo sof abafise uruhusha ngo gukoresha amabido a police nabo ne baca bagenda bagaye amabido bakasara babwira abantu ngo uyu unye ngo afite uruhusha uyu turamuhaye uruhusha ubu abapolisi rero ni batanga gukamisha iyo ngingo kubera bobo batora amahera bibiri bibiri tatu bitatu bagaca baha umuntu mu kabido niho bacaba ikibazo
abakoresha ivyuma vyabujijwe gushika ahari amastation kandi bikoresha igitoro basaba umukuru w'igisagara cha Bujumbura kubashiriraho ingingo mperekeza zizoheza zikabafasha kuronka igitoro nabo bitabagoye
Na Beni Axera Kana arakenuye Uburundi burasabwa kwitegurira gutangura kubaka ibarabara ry'indarayi izoca musongati igitega kugira ngo rizohure n'iririko rirubakwa n'igihugu cya Tanzania imbere yuko rishika ku mupaka ibyo bihugu bihana ako nakamo gategwa na Dieudonné Dukundane umunyamabanga ashingwa bikorwa w'ishyirahamwe ry'umuhora wo hagati Corridor Central akabivugiye mu birori by'ukugurura icese igice cya gatatu cibarabara y'indarayi Tanzania Burundi hari ku munsi wa gatatu kurikira
aha tabora rero turi ni ku birometero 300 gusa kugira ngo ushike uvinza nkuko mubizi Tanzania Burundi na Congo baheruka gusinya amasezerano yuko bagiye kubakira hamwe inzira y'indarayi izova uvinza agace musonga tigitega kinjira muri Kindu muri Congo ariko nkuko mubibona ku inzira y'indarayi ishitse tabora yerekana ko Tanzania ikiregereza cyane imipaka ihana n'ibindi bihugu icyo twabwira nuko bari muri icyo bindi bihugu Burundi Congo kanabandi bagize umuryango nuko bo kwitegura nabo kugira ngo batangure kubaka ihande byabo muri icyo gihe bashobore guhurira ku mipaka ibahuza inzira y'indarayi imaze gushika ngaha kandi nkuko mwabyumvise no kubaka ibice bya Tabora Kigoma ubinza musonga ati gitega navyo nyene bigiye gutanguzwa mu minsi ya vuba
Inzamba
tuandani lidana makuru tukawateguri ye muyabuga mugistata choku menyesha makuru kuronsu kuinguru iva mundo ngozigi hugu ni kimwe mubihante umuga uku menyesha makuru muburundi ibyo biremezwa n'ubushikiranganji ujejwe gutuma tumanako amakuru munama yatunganijwe n'ikigo Sense kijejwe gucungera kubimenyesha makuru bikora umwunganirizi w'ubushikiranganji ajejwe gutuma tumanako amakuru avuga ko biva kutamenya igikorwa cy'abamenyesha makuru ku bategetsi bamwe bamwe Thierry Kitamuwa yavuga ko bagiye kugwiza amanama yo kubisigurira bamwe mu barongoye abandi mu bisata bya leta kurikira
ni kumbure ugene amenyesha makuru badashobora gushikira amakuru ahari kumbo nyinshi hariho kumbure abandi bantu badatahura ibikorwa cy'amenyesha makuru ntibaheze ngo batange inkuru naho turategekanya kugirana inama nabo bose bashobora gutanga amakuru bagira inama n'abamenyesha makuru twumvikane ingene bufashanya kuko baba bafite amakuru bagiye kuyatanga baba bamenyesha makuru bagiye kuyashyikiriza bose baba mu gihugu kimwe bakorera umubyeyi umwe ariwe Burundi bagakorera Abarundi ariko turazi yuko turi kumwe twese nk'uko nyicubahiro umukuru w'ibakunda kubivuga birashoboka nta nkeka yo kwizongorane zose zuva mu nzi
mu makuru y'umutekano naho integuro y'itegeko igenga ubwego rwa gisirikare FLAD herutse kwemezwa n'inama nshingamateka ngo nta kindi igamije atari gushyiraho igisirikare cy'imbonerakure kugira ngo babandanye gukora mabi nk'abitwa ko bajejwe umutekano bisigurwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide cirimoso kubyiwe ngo ntagitangaje ko ubwo rwego rw'igisirikare ushigwaho n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko n'ugwaruka guwo mugambwe ruzwi nk'umugu w'inkorabara nk'uko byamenyeshejwe n'ishyirahamwe ONI umviriza Emmanuel Nkurunziza akaba arongoye ase genocide cirimoso igisata cyo muri Canada
ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye gushira mu gisirikare nako mu byo bitango ni mu bikorwa bya gisirikare izo mbonera kure n'abandi bagizi ba nabi bose bahitiye babikora ataho bifitiye uruhusha so kugomba kwigisha abantu gukingira cyangwa kugwanira igihugu naho abanamba na gatonya ahubwo murabona yuko imyaka ibaye myinshi abicanyi bo mu mugwi mbonera kure begamiye leta y'abicanyi ba CNDD-FDD atakindi bakora atari kunyuruza abantu kubatoteza kubambura atana hamwe babirekuriwe rimwe na rimwe ahubwo kenshi bakana kuri ibikorwa bya bisanzwe bijejwe inzego z'umutekano kugira ngo rero bagombe kunyegeza canke nako ntibisubire kwitwa yuko ari abagizi ba nabi ari imigwi y'abicanyi ibikorwa bifite uruhusha bya bikorwa rero byose by'ububisha byahora bigirwa n'abantu abatefite uruhusha ubu ubizoca byitwa ko ari byakozwe n'abajejwe umutekano gutyo o abahendwa n'uruyeri rw'ububisha bwa CNDD-FDD bace bibaza ngo ni ibikorwa kwa bisanzwe by'inzego z'igisirikare. Ikindi naco dushobora kuvuga nuko nkuko tumaze imyaka twamira igihe umwicanyi na cane cane yagiye ku butegetsi bitabereye atateshejwe adahanywe n'amategeko mpuzamakungu nkuko bitegekanye. Adahanywe ni bishika naho bibabaje yuko acarushirizaho umurego n'uruyeri ukukora bwa bubisha niho hahariho mubona n'ibikorwa by'abicanyi imbonera kure batakundi babonye bo bigenda atari kugira ngo babahe umwambaro wa gisirikare babahe impapuro z'umutsindo zo kubize kugwanira no gukingira igihugu maze noneho nazogira usubira kuvuga ngo ni abononye ngo ni imiku y'abicanyi yegamiye umugambwe twari ko tuvuga rero yuko ari kubera hatabonetse akaryo kugira ngo abo bicanyi bari ku butegetsi batibere ba CNDD-FDD ngo bakubitwe nta mu gahanga
Inna kuri zo mpungenge za Emmanuel Nkurunziza dusozereye ko ana makuru mwakoze mwese mwaguteza amatwi na buta.